Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Abari muri iyi migambwe yabahamagaye n'abatari muri iyi migambwe bamenye kwigikorwa kibaraba.
Uwo ni Dr. Jean Minani kuri umugambwe Frodo Bunyakuri iragi rya ndadaye avuga ku myiyerekano yateguwe n'imigwi itavuga rumwe na leta kuri uno munsi wa gatatu mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Uraho Eugenie, mikro ni gwawe.
Wirwe neza, waramutse neza Oriane Itangishaka, namwe nshuti mwese muduteze amatwi bwakeye. Komite ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yemeje umushinga w'itegeko wumvikanyweho ejo kwa kabiri uvuga ko amasezerano ya nyuma ayo ariyo yose na Irani azashyikirizwa Kongere kugira ngo yasuzume n'itora ryo kuyemeza cyangwa kuyanga. Uwo mushinga watowe n'amajwi 19-0. Uwo mushinga uzashyikirizwa abadepite n'abasenateri. Perezidansi ya Amerika yagaragaje ko Perezida Obama ashobora gushyira umukono kuri uwo mushinga w'itegeko wumvikanyweho. Umushinga uvuguruye ugabanya igihe Kongere igomba gusuzuma amasezerano na Irani wakuye icyo gihe ku minsi 60 kijya ku minsi 30. Muri minsi 90 Perezida azajya yemeza niba Irani irimo gukora ibiteganijwe n'amasezerano. Ibihano byashyizweho na Kongere bishobora kuzahita byubahirizwa igihe Irani yarenga kuri ayo masezerano. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ibihano byerekeye intwaro ku muyobozi w'abarwanya b'abashiite abahuti muri Yemen, kandi yasabye uwo mutwe kuva mu murwa mukuru Sana no ku bundi butaka bafashe. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU umwanzuro wawo w'ejo kwa kabiri watowe n'amajwi 18-0 n'Uburusiya bwifashe. Ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Vitali Shulkin yavuze ko uwo mushinga uwo mwanzuro udasaba ko ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ku barwanyi bihagarara. Abo barwanyi bahanganye n'ingabo zishyikiye guverinoma yemewe n'isi yose ya Yemen ya Perezida Abdurabu Mansur Hadi. Muri Somalia, Al-Shababu yagabye igitero kuri Minisiteri y'Uburezi mu murwa mukuru Mogadishu. Icyo gitero cyahitanye abantu 18 nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Abandi bantu 15 bakomeretse. Nk'uko yabisobanuye habitabye Imana barimo 8 b'abasivili, abasirikare 2 ba Somalia, umusirikare umwe wa Afrika yunze ubumwe n'abateye bose uko ari 7. Iki gitero cyatangijwe n'imodoka yari itezemo ibisasu yabanje guturika. Leta muri Guinea umuntu umwe byibura yishwe, abandi benshi barakomereka mu murwa mukuru Conakry ubwo polisi yarwaniraga guhagarika imyigaragambyo yari mu rugomo yamaganaga guverinoma ya Perezida Alpha Condé. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye abigaragambya kugerageza kotsa igitutu guverinoma kugira ngo ikoreshe amatora y'uturere mbere y'amatora ya Perezida nk'uko biteganywa n'amategeko yo mu mwaka 2013 yasinywe n'amashyaka ahanganye n'ubutegetsi bwa Guinea. Guverinoma ntabwo yemera ingingo ivuga uko amatora yakurikirana, kandi yashyize itora rya Perezida ku itariki ya 11 kwezi kwa 10, amatora yo mu ntara hakaba ateganijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha. Umuryango ufasha abana Save the Children uvuga ko abimukira bagera kuri 400 bapfuye mu bwato bwashwanyutse ubwo bageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane. Umutegetsi mu biro Save the Children mu Butaliyani yatangaje iby'ayo makuba n'ejo kwa kabiri, avuga ko abandi bimukira barokotse mu bundi bwato barohowe, kandi ko bajyanywe mu mujyi wa Reggio Calabria mu majyepfo y'Ubutaliyani. umuryango Save the Children uvuga ko ubwato bwasadutse nyuma y'amasaha 24 buvuye ku nkombe za Libya ariko ntiwagize ibindi bisobanuro utanga. Uwo muryango wavuze ko abahitanywe n'ubwo bwato barimo abana benshi b'abahungu. Ntacyo abashinzwe inkombe z'Ubutaliyani babivuzeho. Abo banindi inkombe bashobora kubona amato yabimukira afite ibibazo mu nyanja ya Mediterane. Perezida watowe muri Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko hadashobora kwizeza ko abategetsi bazabona abanyeshuri b'abakobwa 219 bashimuswe n'abarwanyi ba Boko Haram mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu mu mudugudu wa Chibok. Mu itangazo ry'ejo kwa kabiri, Perezida yaragize ati "Ntituzi niba abakobwa b'Chibok bashobora kubohozwa." Ibi hakaba yabivuze mu gihe hibukwaga umwaka ushize abo bana bashimuswe. Bwana Buhari yari yanenze ibikorwa byo gushakisha abo bakobwa bya guverinoma iri ku butegetsi ubu, avuga ko ubuyobozi bwe buzakora ibitandukanye n'ubwo asimbuye. Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International wavuze ko abarwanyi bageze ingwate abagore byibura 2000 muri Nigeria kuva mu ntangiriro z'umwaka 2014.
Urakoze eje ni mukankusi ku makuru uhejeje kudushikiriza, uratuguma hafi zo kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Twibutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya ONU bijejwe gateka kazi na muntu Zaid Raid Al Hussein ari mu rugendo mu Burundi. Ejo yabonanye n'abakuru b'imigambwe. Inkuru ya Tabita Mukamusoni tumutega amatwi.
Kubwe bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu niyo ishobora kuba intambamye y'agateka kazi na muntu mu Burundi. Leon Singenda Kumana arongoye urunani ya DC ikibiri.
Yatubwiye rero ati jewe ibyo naje mvise n'ibyo numvise ndi ngaha. N'ibyo ndiko ndumva aha muri iki gihugu hari uruhagarara. Yo hari uruhagarara rero ntagateka kazi na muntu gahabwa. Turabwira bwa kabiri ko hariho imigwi y'abantu bagwana iri kwishyirwa hijya no hino mu gihugu ira itera ubwoba abanyagihugu n'abaza kuyitoza n'abanyamigambwe itavuga rumwe na leta. Turamubwira ko hari n'ikibazo cy'abantu bogiye muri amatora agahigana n'abandi bashyize ko amadosiye cyangwa bagacirwa imanza, abandi bagahezwa hanze, abandi bari mu munyororo.
Abo banyamigambwe baciye basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ritokwibuka kubogora yamaze gusesa. Leon Singenda Kumana ati urufunguruzo ruri mu minwe ya Perezida Nkurunziza.
Twabwiye tuti mutsimbataza amahoro ahari. Iyo mubonye rero ibintu biri kwiragwa mukoya kuhungabanya zya n'ingoga, ntidukeneye ko ejo muzoza kudufasha guhamba abantu murondera amahera yo kufata ubufasha guhamba abantu. Dukeneye ko muzoza kudufasha ngo kubaka iby'intambara yasambuye. Ntidukeneye kuzoza muri kumurondera amahera yo guhungura abahunze. Kora ubunyene aya matora ategugwe neza mugende mubwiye umukuru w'igihugu yuko ikibazo kijanye no kwitoza ubwa gatatu kizira kikaziririzwa abyumve, kandi bose bavuze bose uretse umugambwe uri ku butegetsi bavuze bati icyo kibazo hamwe cyotora umuti gava mu nzati ntandi ruzosubira kuwabo. Yarangije yatubwira ko babyumvise ko azabivugana n'abategetsi arabe umuti kuboneka.
Me kubijanye ni na myamyerekano muri ko murategura yejo arico mwabivuze.
Myerekano turiko turategura twavuze yuko ari isanzwe yemewe nibwirizwa nshingiro, hakaba nirindi bwirizwa mu kuri rwaruka gutera kw'igikumu rijanye ninge nabantu bagenda mu myerekano cyanje bagakora amanama manini manini. Ibyo nibisanzwe nuko gusaba ntacha ifatanya n'aya matora bakumva umenga birateye ubwoba. Twamweretse ko hariho nabandi baheruka kugira myerekano hari benshi ubumbere benshi kugira baronke nyinshi basige baje mu myerekano niyo yabayingenda mu Burundi.
Ku rwande rw'umugambwe Sende David irizwa gonyanga gateka kazi na muntu ibintu byifashe neza muri rusangi. Pascal Nyabenda arongoye umugambwe uri ku butegetsi.
Nkuko mubizi abanye politiki uko twama tuvuga bamwe usanga bashima abandi ugasanga ntibashima. Kubwanje rero nk'urongoye umugambwe Sende FDD nashimye intambwe tugize ko nashane cyane mwijanye niyandikwa ry'abazotora ko ryarangiye. Ndashima yuko muri kino gihe turiko turatangira intonde, twamaze gutangira intonde z'abazitoza kuba abajenama b'amakomi bazoza mu manama y'amakomine
kugwo aramutswa umugambwe uri ku butegetsi ikiringo nawe cyari gikwiye gutera ikibazo
kujya debi gisata cyagateka kazi na muntu yashase kwerekana ko ari karavugana na bamwe nabandi yumva umengo hariho impari kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ico rero nanje nagize isho ndakivuga ko ndaheza ndashikiriza nti sinumva igituma ico kibazo gitera impari kandi n'umugambwe uvugwa ari wo mugambwe CNDD-FDD utaragira ikoraniro kaminuza ngo heze ushikirize uwo mukandida bavuga
urugendo rw'urongo igwegorojejo gateka kazi na muntu mu ishiramwe muzamakungu oninga mu Burundi ruzorangira kuri uyu wa gatatu tukamenyesha ko ikiranga minsi ciwe kituwahirijwe nuko cyari cyateguwe iruhande y'urongo inamashinga mateka batashobye kubonana kuri uyu wa mbere uyu munsi naho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntiyashoboye kumwakira nkuko byari bitegekanijwe muno mu kigohumura kiri mu ntara ya Gitega byagenze uko nyene cyo kimwe n'inama mpuza makungu y'ibihugu bigiza karere k'ibiyaga binini uyirongoye ntibashoboye kubonana kuri uyu wa gatatu bitegekanijwe ko ariho bazobonana na president Nkurunziza akanamushikiriza ubutumwa bw'abanyamigambwe ku kiringo cya gatatu kuri uwo munsi nyene warongoye ugwego gateka kazi na muntu mwishiramwe muzamakungoni azoca asubira inyuma ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Kuri inkuru umushinga na Zaid El Hussein yabonanye kandi n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amahanga Laurent Kavakure mugenzi wacu Frederic Ngundikije yabajije umushikiranganje Kavakure ibibazo bijanye n'agateka kazi na muntu yayaze n'uwo mutegetsi tubatega matwi
twebwe uru rugendo rwiwe ari kuragira mu gihugu cacu uwo mutegetsi ajejwe ibiro biraba ibyerekeye agateka kazi na muntu mu biro by'Geneve mu gishyirahamwe mpuzamakungu yagize twe twabonye uko ari agateka yateye igihugu cacu kuko nirwo rugendo rwa mbere agize mu bihugu bya Afrika kuva yizewe akazezwa ayo mabanga cyane cyane icyo twashimikiye ko twashimikiye ku byerekeye ibyo gufashanya n'ibyo biro bishyiramwe mpuzamakunguni hamwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi ahanini uko gufashanya kugenda neza cyane n'ikimenyamenya nuko ari twebwe yahereye ko nk'umugambi dufise nyamukuru yavuze yuko azofata mu mugongo n'ibivyerekeye umugwi ujejwe ibivyo kumenya ukuri no kurekuriranira kuko barawushigikiye cyane kuva ugitangura n'izigwa zose byagiye biragirwa hama rero bakire bagashigikira n'uyu mugwi ujeje wateye akazi na muntu ko Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme hanyuma cyane cyane n'ikibanezereza n'uko kuvaho twugariye ibi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kwitwa bita BNUB haciye hajaho ibiro byabo hanyuma tukasiko turabironderera uburyo kugira ngo bishobore gukora neza ivyo biro bifite icyicaro gikuru hano i Bujumbura mugabo biramaze kugira icyicaro i Makamba Igitega n'Ingozi cyane cyane twebwe twavuganye ivyo bijanye no gufashanya no gukorana ingendo rusanzwe dukorana neza mugabo rero murabona nkaha babaje muri ibihe by'amatora batubwiye amakenga bafise cyane cyane n'ikibazanye n'ijambo baje gushikiriza kubijyanye n'ibihe by'amatora yuko ari gutera kama Abarundi yuko bokwirinda icyo cyose cyoza gihungabanya umutekano kugira ngo amatora abe mu mutekano ntangere bagatera kama leta y'u Burundi bagatera kama abanyamigambwe bagatera kama abo mu mashyirahamwe yigenga nabo bose begwa n'icyo kibazo cy'amatora
ari ikintu kigaragara umutegetsi Zaid Al Hussein yoba yasavye leta y'u Burundi kugira ngo ingingo zigaragara zotuma ibirego bivuga ko agateka kazi na muntu gatyozwa cyane cyane k'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ikintu yoba yabasavye mu gukora muri leta n'ikihe ikintu mwamwe n'iki
oya ingene babivuga bavuga yuko nkuko tubabwira vuga yuko ari amakenga mugabo bari kubara ingene ibintu bigenda mu Burundi nk'ubu turafite ibyegeranyo by'ingene abantu biyandikire ngo baze bitoze ku rwego rw'abahanuzi b'abakomine barabona yuko mu by'ukuri agateka kazi na muntu muri ibi bihe bijanye n'iby'amatora ukwidegembya kw'abanyapolitike kujya babifisemo amakenga atariko bimeze mugabo nibyo nyine yabivuze mugabo twebwe turamubwira yuko cyane cyane ashimikira yuko haba mu mvugo haba mu ngiro bibyerekeye umutekano w'uwo ari we wese wo kubahirizwa nicyo kintu cyane cyane yashimikiye ko kwa namu gira ni bijayi nizi mundi ziheruka kuja mu Rwanda n'ingufu ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bashobore gusubira mu byabo mugabo cyane cyane ejo aho bukeye itariki 15 nubamesha yuko azokwakirwa n'umukuru w'igihugu mugabo cyane cyane azoremesha izo twita table ronde kuri bijyanye n'agati y'akazi na muntu mu bihe by'amatora mu Burundi ikaba ari inama izomara umunsi wose abantu baharire hanyuma bafate ingingo ngira ngo izo ngingo nizo tuzosubira guharira kugira ngo turayimenye tukuzishyira mu buryo hanyuma rero acashikiriza ikiganiro bamenyesha makuru
Laurent Kabakure umushikiranje urundi ajejwe imigendanire urundi n'amakungu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego murakoze
urakoze Frederic Nkundikije Mu Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta irahamagarira abarundi kwihereza amabarabara kuri no munsi wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura kugira yamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ni nkuru ya Désiré Hatungimana
Yohani Minani arongoye umugambwe sa wanyafrodebu nyakuri iragijyanda daye umwe muri iyo migambwe yatunganije iyo myirekano asaba arundi kwereka Petero Nkurunziza ko badashigiye kwasubira kwitoza mu kwitaba ku bwinshi
nashaka mpamagara abarundi bose abari muri iyi migambwe yabahamagaye n'abatari muri iyi migambwe bamenye kwigikorwa kibaraba kuko ni batahaguruka bonyene ngo bagwanire demokrasi yabo bagwanire ibwirizwa shingiro ryabo bitoreye ngo bagwanire amasezerano yarusha baronse barushe bakareka president Nkurunziza akitozwa gatatu agahunyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ejo ntibazurire kandi turabasaba kuzoza wese atazoza aza kugira kavuma atazozaza ashaka konona n'ukwiba no gusambura
leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu iragabisha abazokwitaba iyo myirekano iciye kubiri nibwirizwa rigenga imyirekano mu Burundi Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganje amenyesha ko bazofatwa nk'abagumutsi
ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu buragabishije uwo muntu wese azo kwitabira imyerekano itajyanye n'amategeko kuko azoba gumutse yuko ibihano bizobukurikira cyangwa ibadazogira ari we nyera zovyikorera kugahanga kiwe hamwe nababiteguye
tubibutse ko ku munsi wa gatandatu windwi irangiye abahurikiye mu mugambwe CNDD FDD bo mu Burundi bwose bari batunganije imyerekano mu gisagara cha Bujumbura kugira bashigikire Petero Nkurunziza asubire kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije Désiré Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Désiré Ubu n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye byaranze leta zunze umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uno munsi tugitegurwa kandi tukagishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza hashize imyaka 54 agatsiko k'abasore b'abanyeshuri ba kaminuza 4 babirabura bigabije uburiro cyangwa se restaurant bw'abazungu igikorwa cyabaye igitangaza mu mateka yo kurwanya ivanguramoko no guharanira uburenganzira bw'abirabura muri leta zunze ubumwe za Amerika niyo myigaragambyo yiswe sit-in tugiye kuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Mu 1960 ivanguramoko ryari rikomeye cyane muri leta zo mu majyepfo cyane cyane ya leta zunze ubumwe za Amerika. Abazungu bagiraga amangazini, restaurant, hotel, amashuri, aho barebera sinema, ubwiherero n'ahandi hose hahurira abantu benshi habo bonyine bwite n'abirabura bikabuko. Aha bamwe ntihageraga abandi. Uretse ibyo, abirabura ntibari bafite n'uburenganzira nk'ubw'abazungu no mu zindi nzego zose z'ubuzima busanzwe bw'igihugu. Mu rwego rwo kurwanya ako karengane gashingiye ku ibara ry'uruhu, abirabura bari baratangiye ibikorwa byinshi bitandukanye. Muri byo haje kuzamo ibyo bise sit-in, ni ukuvuga imyigaragambyo yo kwicara ahantu mwituze, ahantu hagerwa n'abantu benshi. Bene iyo myigaragambyo yatangijwe n'abanyeshuri 4 bo muri kaminuza babirabura mu kwezi kwa kabiri mu 1960. Amazina yabo ni Ezel Blair, waje guhindura izina afata irya Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bo mu mujyi wa Greensboro muri leta ya Carolina ya Ruguru ni mu majyepfo rero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi umwe hari saa kumi n'igice nyuma ya saa sita, abo basore bagize batya binjira muri resitora y'abazungu baricara bategereza ko abakira abakiriya baza kubitaho. Aho kuba gutyo, ba nyiri resitora banze kubagaburira, ahubwo babasaba gusohoka, babibutsa n'agasuzuguro gakabije cyane ko batari mu mwanya wabo. Abandi barabyanze mu mutuzo n'ikinyabupfura cyinshi, barakomeza bariyicarira. Ba nyiri resitora byageze aho bahamagara abapolisi, baraza bata muri yombi aba basore bane, bajya kubafunga babarega kwinjira ahantu batemerewe n'amategeko no guhungabanya umudendezo wa rubanda da. Igikorwa cy'abo banyeshuri ko cyakubise inkuba kiba urugero rutangaje cyane, kuko bukeye bwaho abandi banyeshuri babirabura barenga 20 baraje nabo bakora sit-in muri ya restaurant. Ku munsi wakurikiyeho noneho haje abarenga 60. Ku munsi wa kane wikurikiranije bari bamaze kurenga 300. Ibitangazamakuru byandika, televiziyo, radio, byose niyo nkuru byavugaga yonyine gusa mu gihugu hose. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika n'akibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu byumweru byakurikiyeho, abanyeshuri batagira ingano bigabije restaurant z'abazungu zose zo mu mujyi wa Greensboro mu mezi atanu yakurikiyeho kugeza mu kwa karindwi 1960, abacuruzi b'abazungu bo muri uwo mujyi wa Greensboro bari bamaze guhomba amadolari arenga 200,000 y'icyo gihe, ni ukuvuga amadolari arenga 2,000,000,000 y'iki gihe. Abazungu babibonye batyo ubwabo bafata icyemezo cyo kurenga ku mategeko yariho yimakazaga ivanguramoko, bafungurira birabura amangazini yabo. Iyo ndirimbo yitwa We Shall Overcome, ni ukuvuga ngo tuzatsinda, yabaye imna cyangwa se indirimbo yarangaga ibikorwa byose byo kurwanya ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose. Nyuma y'umwaka n'igice mu kwa cyenda 1961, imyigaragambyo ya sit-in yari imaze gukwira mu mijyi 120 yose yo muri leta zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abirabura n'abazungu b'abanyeshuri n'abandi baharaniraga ko amoko afatwa kimwe, bakurikije urugero rw'abanyeshuri b'i Greensboro, bemera gufatwa no gufungwa buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, ari benshi cyane buri gihe kurushaho, ariko bagera ku nsinzi mu 1964, ubwo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiragaho itegeko rica burundu ivanguramoko mu buriro no mu mahoteli. Kubera igikorwa cy'abanyeshuri bo mu mujyi wa Greensboro, ukwezi kwa kabiri kwiswe ukwezi kw'amateka y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwizihizwa rero buri mwaka. Naho restaurant Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bigaragambijemo bwa mbere mu 1960 mu kwa kabiri, hahinduwemo inzu ndangamurage y'ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko, inzu rero yinjiye mu mateka ubuziraherezo. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kabiri.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro waduteguriye. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Guinea-Bissau cyo muri Afurika y'Uburengerazuba cyahuye n'ingorane nyinshi mu myaka mike yashize. Za kudeta za gisirikari zihoraho zabangamiye ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, zituma n'icyuho cyiyongera muri guverinoma. Ibyo kandi byongeye ubwicanyi mpuzamahanga ku nkombe z'inyanja z'icyo gihugu, ahanyuzwa ibiyobyabwenge bituruka muri Amerika y'Amajyepfo byoherezwa mu Burayi. Ubu icyizere gisa n'igitangiye kugaruka buhoro buhoro kuvaho ituze rya politiki ryagarutse mu gihugu. Abaterankunga mpuzamahanga basezeranije gutanga amadolari arenga miliyari imwe yo gufasha muri programu y'iterambere y'imyaka 10 iri imbere. Abaterankunga bitabiriye inama yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi i Bruxelles mu Bubiligi mu kwezi gushize bashyigikiye programu ya guverinoma ya Guinea-Bissau. Iyo programu igamije guteza imbere ubwiyongere bw'ubukungu, imikorere myiza ya guverinoma, bityo bigatuma inzego za demokarasi zigira ingufu zihamye. Nk'inshuti y'abaturage ba Guinea-Bissau, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimira umugambi wagaragajwe na Minisitiri w'Intebe Domingos Pereira na Perezida Jose Mario Bas, bombi bumvikanishije ku buryo butaziguye ingamba zatuma Guinea-Bissau itera imbere mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba. Dushimira umuryango w'Uburayi, ishami rya ONU ryita ku majyambere mpuzamahanga PNUD, ndetse na guverinoma ya Guinea-Bissau kuba barakoresheje iyo nama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanije n'ibindi bihugu by'amahanga mu kubaka umubano ukomeye kandi urambye na Guinea-Bissau, umubano uzafasha mu kugera ku ntego zemejwe muri iyo nama. Izo ntego zirimo kubaka ubukungu buha amahirwe urubyiruko, kuvugurura no gushimangira inzego za demokarasi, kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza y'igihugu, ndetse no kugabanya ubukene. Ku ruhande rwacu twiyemeje gukomeza ubufatanye mu rwego rw'umutekano, urwa gisirikari no kuvugurura inzego z'ubutabera. Ibyo kandi biza byiyongera ku nkunga ya tekinike isanzwe mu rwego rw'ubuzima. Abaturage ba Guinea-Bissau bagomba kwishimira intambwe bateye mu mezi 10 ashize kuva amatora abaye, kandi bashobora kwiringira inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwarimu duteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Eugenie?
Urakoze Oriane. Twababwiye ko komite ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yemeje umushinga w'itegeko humvikanyweho ejo kuwa kabiri uvuga ko amasezerano ya nyuma ayo ariyo yose na Irani azashyikirizwa Kongere kugira ngo iyasuzume, habeho n'itora ryo kuyemera cyangwa kuyanga. Uwo mushinga watowe n'amajwi 19-0. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ibihano byerekeye intwaro ku muyobozi w'abarwanyi b'abashiyite b'abahuthi muri Yemeni, kandi yasabye uwo mutwe kuva mu murwa mukuru Sana no mu bindi bice by'ubutaka bw'igihugu bafashe. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yatoye uwo mwanzuro ejo kuwa kabiri n'amajwi 18-0 Uburusiya bwifashe. Muri Somalia, Al-Shabaab yagabye igitero kuri Minisiteri y'Uburezi mu murwa mukuru Mogadishu cyahitanye abantu 18, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yavuze ko abandi bantu 15 bakomeretse. Muri Guinea, umuntu umwe byibura yishwe, abandi benshi barakomereka mu murwa mukuru Conakry ubwo polisi yarwaniraga guhagarika imyigaragambyo yari mu rugomo yamaganaga guverinoma ya Perezida Alpha Condé. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye abigaragambya kugerageza kotsa igitutu guverinoma.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika biracabandanya mu minota mike cyane. Mu kanya tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanze. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.